Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kwa gatatu tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema.
Ni abaramakuru bari bafise yuko hoba abagizi ba nabi baba baje canke bijanye no kurupfu wigeze ko yahapfiriye kw'iyinga riheze, nico gituma mubona hafashwe kugaruka.
Uwo ni Antoine Rumenyetso, umukuru wa zone Musaga Majyepfo y'umurwa mukuru w'Burundi Bujumbura, asobanura impamvu polisi ishobora kuba yari yahagaritse abantu benshi muri iyo zone kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi muri aka kanya, turayigarukaho mu kanya gato. Mu Burundi abantu barenga 100 nibo bazindutse bahagariko n'igipolisi muri zone Musaga Majyepfo yo mujyi wa Bujumbura. Igipolisi kiri kumwe n'abayobozi basuzumye abafite ibyangombwa maze barabarikura. 4 nibo basigaranywe n'igipolisi. Umuvugizi w'igipolisi akemeza ko abo 4 ari inkozi z'ikibi zashakishwaga n'inzego z'umutekano. N'inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza.
Mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu abantu sinzi bari imbere y'ibiro vya zone Musaga ahari hegeranijwe abantu bari bahagaritswe n'igipolisi. Uhashitse wamengona hariko habera ibikorwa vya rusansuma. Abantu bari bafise amakaye mu minwe, abandi amakarata ndangamuntu. Abapolisi nabo banyagara bongera basuzuma ivyangombwa vy'abahari. Ubwo bwinshi bwari bwatewe n'uko iruhande y'abafashwe barenga 100 babo miryango y'abahagaritswe canke bene impangu bari baje nabo nyene kuraba n'ukwemeza ko abari mu minwe y'igipolisi atakibagira. Bakizinduka gufata abantu abapolisi bahagaritse uwahita wese, kandi ntibayimenyeshejwe abajejwe intwaro bo hasi nk'uko vyemezwa n'umunyagihugu agira katanga n'imvo zabibatumye.
Tukivyuka niho abantu baje kuvutse mugabo bagaca basubize nyuma bati subira inyuma. Bagerageje gufata abantu bose cyane cyane nk'aba basore bakiri bato, ntawe bigeze bari rwara, nta n'uwo bakampami. Abegeranya baraba ko vyukuri bakwije ivyangombwa. Hanyuma nk'uko twavyumvise umutegetsi w'umugipolisi yavuze yuko atari ngombwa ko barinda guteguza abatware ngo bababwire igikorwa bagiye gukora. Ati kuko barabonye isina ryabaye mu vyerekeye amakaye, ugasanga hari abanyagihugu bagiye bariyongerera abantu mu makaye, mugabo baca bahitamo rero gukoresha amakaye yasigaye muri zone. Kandi nivyo twasanze harabayemwo icyo twokwita kwiyorohereza, kuko ngo batinya kusubira gufuya kuraba muri ya makaye yasigara mu ntuzema muri zone. Ariko bashoboye kudufasha baravuga batereka dukoresha amakaye rero ari mu mpangu, mugabo aba batware baragitse amakosa.
Naho harimo abafasoni abigeme n'abagabo bakuze mu bafashwe, abakiri bato bagizwa n'imisore nibo bari benshi kurusha. Antoine Rumenyetso, umukuru wa zone Musaga, aratubwiye n'imvo.
Abantu begeranijwe barenga 100, abenshi ndwaruka. Uno munsi ni abaramakuru bari bafise yuko hoba abagizi ba nabi baba baje canke bijanye no kurupfu wigeze ko yahapfiriye kw'iyinga riheze, nico gituma mubona hafashwe kugaruka. Bumbure ni baronka yandi makuru bazoshobora gufata n'abakuze. Bariko barasuzuma ibibaranga nk'amakaye y'urugo n'uburangamuntu utaco yagezwe acagenda.
Igikorwa cyo gufata abantu cabereye cyane cyane mu makaritsiye abiri, ayo nayo ni Gasekebuye na Gitaramuka, nk'uko byemezwa n'umukuru wa zone Musaga. Asigura ko bazobandanya bafata minenerwe igikorwa cyo kwandika abantu baba mu mpangu n'ingenzi bashobora kuzofatirwa ibihano.
Aya makaye y'ingo turahimiriza, turararitse kandi abanyagihugu turongoye yuko na ntaryo haje umushitsi canke umupangaye mushasha ko umwandikisha haba mu makaye batunze mu mazu, bakongera bakaza bagasubira kumwandikisha gushasha mu makaye zone isigarana. Twari twashinze ikiringo ntarengwa cy'ayo makaye, twahavuye tucongereza ku neza yabo bose bativuta batumva umuhimirizo wo kurondera hamwe umutekano. Nta mpande dutekanya, ariko rero bibandanije urumva ko dushobora kuzoyashinga.
Igipolisi cyemeza ko abantu bane ari bo cyasigaranye ku barenga ijana bari bahagaritswe. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye amenyesha ko abo bane bose zari inkozi z'ikibi zari zisanzwe zizwi kandi zironderwa n'inzego z'umutekano. Mu kiringo c'indwi zibiri abantu barenga 10 nibo bamaze kwicwa n'abantu bitwaje ibirwanisho muri zone ya Musaga mu manuko bwa Bujumbura. Indwi muri bo biciwe mu kirabo mu ijoro ry'itariki ya 28 ukwezi kwa kane twaraye turangije. Eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Imiryango itanu niyo imaze guta ingo zayo igahunga muri karitsiye Kajaga ya kabiri muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Uko guta ingo kwaturutse ku myuzure iterwa n'uruzi Rusizi muri kino gihe imvura igwa ari nyinshi. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
Karitiye Kajaga iri mu burengero bwa komine Mutimbuzi turi mu ntara ya Bujumbura. Mu manuko bwayo hari kiyaga Tanganyika. Hagati iyo karitiye na zone Gatumba y'intara ya Bujumbura nyene hari uruzi Rusizi. Ugo ruzi ni nago rwataye inzira kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze rwisesa muri karitiye Kajaga ya kabiri aheruka gutangwa amaparasera amashasha. Ayo mazi y'uruzi Rusizi rwataye inzira amaze gutuma imiryango itanu itekera ihungira mu yindi miryango kugutinya kwasiga ubuzima. Igituma Rusizi rwarataye inzira nuko amazi yago yinjiranye mu mugende wari waciwe kugira usesa amazi ava muri karitiye Kajaga. Ingene vyagenze bisigurwa na Ndereya Hakizimana arongoye karitiye Kajaga ya kabiri.
Intandaro yavyo hari ugikanivu baciye hariya rwumuvyagira kugira ngo bepakiwe amazi cyage cyatera agasenyi. Hanyuma kugira ngo bepakiwe amazi ava yose ngo aje mu Rusizi. Hanyuma nuze Rusizi kwakira ucano yo bacishije ntuze ino gitranche aca yinjira hano mu kigaramango. Yego.
Imaze kononekara bingana gute?
Imaze kononekara ni byinshi kuko nkaba abanyagihugu bose barahunze begereye aho gwatere amazi. Nk'imiryango itanu yamaze guhunga n'ibintu byose byabo byabeshi byayononekaye.
Nakira kogwa kugira iyo nyuzure ihagarare aba mu mazu yaho iyo nyuzure itarashika ubwoba ni bwose ko nabo nyene bashobora gutekera bagahunga. Kuri uno wa kabiri hari umukenyezi yaratashe asanga iyo myuzure igeze imbere y'inzu yiwe. Mufasoni Celeste yari yarengewe asaba ko leta yogira icyo ikoze.
Yego turafite ubwoba cyane, murabona ibintu mwese murabibona amazi agumaza du jour au jour. Urumva ntacyo tuza kugira ubwoba, dusaba ko bonyaruka kututabara kubera aho abantu amazi aca bahazibire kugira ngo batubwire naho amazi ari karava kuko amazi atera izuba ririko riraka ku murango. Urumva mbe yotera mu ijoro twoca dutabagwa nande ahantu imvubu ziratera uko amazi aza imvubu mu ijoro bundi ziragenda. Urumva ubu hari amazi n'ibindi bizotsa.
Gushikubu inzu zigera kuri 10 ziri mu bidengeri by'amazi atagikozwe zishobora gusambuka burundu. Ayo mazu acunzwe n'abanyezamu. Ikindi bashikiriza nuko ayo mazi yabateye arimwo kanuko kadasanzwe kuko azanana mu itongo ry'abapfuye. Mariko ndi kumwe nayo n'umwe muri aba banyezamu
ashahubwo ibikoko bizavura bitujya ku maguru kubera amazi ni menshi.
Muvuze ko ayo mazi anuka nuka kubera iki?
Anuka kubera aca mu kaburi abahamba abantu unaciye ucurokera ntuboneka. Nugusaba leta y'Uburundi barabe ico bokufasha abo bene amazo ba boss n'abakozi basanzwe bariyo babayo kubera amazi ni menshi bashobora kugira ingorane ibikoko bikabajya.
Ubutwara karitiye Kajaga ya kabiri ashikiriza ko abo mu nzego zo hejuru gushika kuri buramatari w'intara ya Bujumbura bazi iby'iyo myuzurira. Ndereya Hakizimana asaba abegwa n'ico kibazo c'amatongo kugarukira kuri iyo miryango iri mu kangaratete. Umwuzure wo mu Kajaga ntugiye gusiga mu kangaratete gusa abahafise amazu, abahafise imirima y'imyumbati, ibijumbu n'ibindi. Bashikiriza ko batazimbura kuko imirima yabo yatwawe. Imvura igwa ari nyinshi mu ntara za Bubanza, Cibitoke no mu gice c'intara ya Bujumbura niyo yatumye amazi y'uruzi Rusizi yongerekana. Mu ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi CICR mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere uri hagarariye mu Burundi Pamphile Kantabaze yamenyesheje ko ikiza c'imvura abahinga bise El Nino catumye amazi arenga 800 asambuka, abantu 80 barapfa mu Burundi kuva ku mutasuro w'umwaka uheze wa 2015. Muri iryo shyirahamwe bamenyesha kandi ko niyo ico kiza c'imvura El Nino carangira hashobora kwaduka ikiza c'uruzuba abahinga bise La Nina. Muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubona bakaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Ndashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije kumbe mirongo.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe.
Ku
Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni saa 12 n'iminota 11 i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi, akaba ari saa 6 n'iminota 11 hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mujyi wa Kigali harabera iserukiramuco rya muzika ryo kwibuka Robert Nesta Marley, wamenyekanye cyane nka Bob Marley. Uyu akaba afatwa nk'umwami w'injyana ya reggae ku isi. Iri serukiramuco ryitabiriwe n'abahanzi baririmba injyana ya reggae barimo n'itsinda Lion Story rikomoka mu Burundi. Amakuru dukesha abanyamakuru bacu bari mu Rwanda avuga ko iki gitaramo kiza kuba cyitabiriwe kandi n'abarundi benshi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubareke mu kanya gato mukurikire indirimbo Africa Unite y'umuhanzi Bob Marley.
Moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, as it's been said already. Done. I tell you who we are.
Iyo ni indirimbo Africa Unite y'umuhanzi Robert Nesta Marley wamenyekanye cyane nka Bob Marley. Uyu akaba afatwa nk'umwami w'injyana ya reggae ku isi. Uyu munsi tariki ya 11 y'ukwezi kwa gatanu, abakunzi be bose ku isi bakaba bibuka umunsi yitabye Imana. Muri aka kanya rero reka tubareke mukurikire ikiganiro Ntorere Kazoza gitegurwa na bagenzi bacu ba Studio Ijambo mu gihugu cy'u Burundi.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzima ndabaramutse nongere ndabahikaze bakunzi biganiro vya Studio Ijambo na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago Ntorere Kazoza. Uno munsi muriko muribaza mu kiyago cha politika aho tugiye gushimikira. Neza na neza dushimye kugaruka ku kibazo kijanye n'ibiganiro bihuza Abarundi. Ibyo biganiro bihuza Abarundi byari bitekanijwe gutangura kwigenekerezo rya kabiri Rusama. Byahavuye byungurizwa mu ndwi igira gatatu y'uku kwezi kwa Rusama nyene umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yarusha muri Tanzania. Mbe none hamwe vyoramuka bitanguye ijambo nyamukuru abanyepolitiki bazoshikiriza abahuza ryo bari nyabaki. Tasiye Sibomana ni umuvugizi w'umugambwe IPRONA, ishami riri mu mizero y'Abarundi. Augustin Zojibwami nawe arongoye umugambwe Sangwe Pater. Abo bombi baganira na Jean Paul Niconiniye.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Tasiye Sibomana mwebwe nka opposition biramutse bitanguye ijambo nyamukuru muzoshikiriza muri ivyo biganiro ni nyabaki musabiki kimwe bibiri bitatu muri ivyo biganiro
muncamake ego urabona uburundi aho bugeze bugeze hakobereke kobera ingorane yatewe n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ico ni ca mbere none kwiyo ngorane yabaye hagaca havyuka umutekano muke mu gihugu abantu bagapfa abandi bagahunga abandi bagapfungwa abandi bakaboreza igufa hanyuma abagenzi n'inshuti bahora bafasha Burundi bakaduharira ivomo hokugwiki nico nivyo bibazo bibiri kandi ico gica kizaro bindi byose
ico kibazo ca manda mwebwe kiracavugwa canke kiri mu vyo mwahevye
ico nico ntandaro ya byose ico gituma gitegezwa kubanza kuvugwa ati none ico ko arico catumye umutekano muke gatuma abantu bahunga abandi bapfa abandi bapfungwa kigatuma incuti n'abagenzi bahora badufasha baduharira ivomo dukoriki nivyo bibazo nivyo bibazo ibindi byose bivuka kuri ico
numvise docteur Jaminani umengo muri kumwe mu runani sinare muvyo yashikirije yavuze yuko ikindi kizovugwa gikomeye ikibazo cyo gukingira bose ati kurungikwa kw'inteko umva makungu vyihuta zo kingira abanyagihugu ati kiri mu kimwe mu bibazo muzohera ko
yega nico nakubwiye mvuze nti inkomoko ya byose ni kiringo cha gatatu ucuraba ivyahavuye ingorane zavuye kuri ico kibazo hariho ubwicanyi umutekano muke nico rero gica gitangura kuvuga nti be kugira tubandanye tuvugana mm-hmm. duharira kugira dutorere inyishu ya politique mm-hmm. ku kibazo cha politique mm-hmm. none tuguma tuvugana abantu bakibandanya
abantu uzobanza gusaba rero izo nteko mva
amaho izo nteko cyangwa ubundi buryo bwose bwo tuma abantu babanza guhagarikwa kwicwa mm-hmm. kugira dushobore kuvugana atamaraso ya bene urundi ariko asisika
mu gisonzo gibwa ibiganiro byatanguye ijambo nyamukuru muzoshikiriza nkasangwe padere niri
nuko ntangara ingene tasese bomana atibukije amanda cyaheze kera nikibazo cyaheze kera bamaze kugira neze ni wowe nyine kwisa kikivu
niba utakiciye ukurashaka kusiba mu biganire
itorero cyaraheze nta uzosubira kuvuga ikibazo cy'amanda icashura kuzovuga gusa arashura kuyimvira amatora 2020 ico kirega mugabo reka tumpere ku ntanga ikibazo nyamukuru aho bizobira ico biganire mbere nibikira biba ni kuva twikukira amatora ya mbere yabaye itariki 15/12/2016 uko habaye amatora hama haba ubwicanyi ico rero ntaho gihuriye na manda
mwebwe rero muti mukapa muzo mubwira muti iki kibazo nico teza kwigo
kibazo tuzoraba kuva twikukira gushika uyu munsi uko bateguye amatora ariko bamara abantu kugira ngo ntibatware
icyo nicyo coje mu biganire
kitagiye mu ibindi uvuga nibi
utasiye no mugara yavuze ati kibazo mugabo cihuta ni gukingira kwiga ingene gukingirwa abantu
bose
hanyuma ica kabiri ikibazo cy'amanda avuga ati nicyo ntandaro ya byose
arabizi nta muntu kwise kivuga amanda baramaze kumenya ibyo arizo none atari tasese amanda arunda kivuga amanda mumbwire uwo herutse kumva cyaheze kera
icyo utasiye iki avuze ashikirije ugisezo gibwamati kimwe mu bibazo bitegerezwa kwigwa muri ibyo biganiro uku kuntu igihe cyose amatora baye aca hawa ingorane mu gihugu ni kirumvikana yuko ari kimwe ngira ngo mu byo kwigwa muri ibyo biganiro
ndacumva gose mugabo ntitumenyere ku kutwanga ibintu kugira
ibintu bipanze uko biri
kugira tujeragiza barundi none ubu tuzogaruka kwiga icyo kugunya nyuma y'amatora yagwa gasore
utakize mu 2020 hazo ubundi bwicanye
ndiranzoje
ubukozi
ndindire mumubwira ndindire ntazarancira none ubu tuzogaruka kwiga mbe ntunzi inyuma y'amatora ya 1993 nkuko wabivuze harabaye
ubwicanye
niho nyabwoko buririmo mugabo turagerageza turagirante baratinda barashika mu biganiro by'Arusha baratora inyishu iyo nyishu yatowe inyuma ya avec amasezerano ya Arusha niri kwisubizwa ibuti niho rero tuzohera
ijambo nyamukuru yemwe muzoshikiriza mwavuze muti muzugaruka kibazo cha manda muzugaruka kibazo cy'umutekano cyane cyane kugira ngo ibiganiro bibe abantu bariko barakingwa ariko ico numvumego ni mugihuriza ko na ugisenzo gibwami we bavuga ati ahubwo ikibazo nyamukuru n'ukwiga ingene igiye cyose abaye amatora hama hachaba ingorane tuje kukindi kibazo gikurikira ngira ngo
twagihurizaho gute
egome tashye sibomana retiti ibiganiro ego ariko abagirizwa kudeta kirazira iki kintu mwebwe mukivuga kwiki
nagira ngo bwire ko igese nde depute yasinya amasezerano ivyaha yagirizwa bisumba rya kudeta cha kabiri kuraba uwaho nyanze ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha akagira manda ya gatatu niwo bayagomba gusova amasezerano ye ya Arusha n'ibwirizwa shingiro akavuga ati wagomba kubihonyanga nabera arare hitoza abandi bazo hava baharira wagize kudeta n'utayigize ariko uva muri abo nta namwe mugabo bazo hava baharira bati ndega hajya wagize kudeta gusumba ubundi azo hava yitwa nde
oya biraga
ubwisenzo cy'ubwami ati
ubwambere
leta iti ibiganiro ego mugabo abagirizwa kudeta
sina leta ni onu iciye muri conseil de securite yarafashe ingingo zihambaye zibiri imwe n'ingingo inomero 2248 yindi ningingo 2279 ivuga iti mu Burundi mugira ibiganiro bidakumira mugabo abagize terabwoba n'ubwicanyi n'ugomba gukoresha ingimba abo bantu ntibazoja mu biganiro bazoja ahubwo imbere y'ubutungane
nkwiza amategeko gotasiyo sibomana ico kirumvikana
ntibazoja imbere y'ubutungane
mugihe wewe ukiri ku butegetsi aba gumbye kugukubita ubute kugukubita kudeta nibisanzwe batabishoboye
nibisanzwe
ko baje imbere y'intahe mugihe cyane cyane
batashobora
nica
bagushoboye ntaco
ba nica mugabo rero ingorane ivyo byose iyo byavuye ni haguma ari hahandi
muti nico sigare cyo kwigwa
kizo kwiwa
intandaro iyo kudeta mugabo na uremera yuko abagirizwa icyo caha bakubitwa nayo
oyayo mateko mwayize
mugabo cyo menya rero hageze mu biganire niho mbe warumvise imburano zabo bajya bapfungiwe iyo kudeta nyine bavuga bati mbe none ko abapolisi bari ko barasaba abamanifesta abanyagihugu hanyuma mukuru w'igihugu akavuga ati mbwira manda ya gatatu ibwirizwa nshingiro ritabirekura n'amasezerano yarusha twe twagomba gukingira abarundi tugasova n'amasezerano
yarusha
urumva zampari rero aha turacavuga hatwe na
zombura nibaza ko
bizo mu biganire bitaze kugaruka uko nyine
zombura n'izifashe
tutiriwe turaja inyuma y'ibindi byinshi icyo kibazo kizoba ari mu bindi byinshi byatumwe n'ico kiringo cha gatatu turi faso de notre bizogaruka
izo mbora ntizigira ishingiro nk'ubu waramukubonye general Joseph Rwani yombare mu biganire sangwe padere niwe wabandanya ibiganire
ndamusanze mu Burundi
uya muriye nk'iyarusha
umuntu umuganire iki urumva rero ibyo tase navuga sivyo na gatuye kuko baje bagize coup d'etat bafashe ibwirizwa nshingiro bararisenyura byose kupoko ko ntoshobira coup udahere ku ibwirizwa nshingiro namasezerano yarusha kutera kuvuga ngo zigamburano zabo zirashemeye zirafashe ibyo ntibigira ishingiro na gatoya nico gituma na ONU yavuze ati hazoharira abantu bose kiretse abagiye mu iterabwoba n'abakwesheje n'abagize muri coup d'etat n'abagombye gukoresha ingimba n'ibintu byumvikana cyane kandi niko bizogenda kandi niho duhagaze
hanyuma hari ikindi kibazo utasiyesi wo mana hari bamwe batavuga rumwe na leta harimo n'amashyirahamwe yigenga avuga ati ikibazo cy'ugukuranwa ku bwoko ni ikindi kibazo ngo gikomeye cyategerezwa kwigwa mwebwe muri ipro nicyo kiri ni kimwe mu bibazo mubona byoje kuri agenda y'ivyigwa muri ivyo biganire
erege ibiganire ntituzoba tugiye gusubiramo amasezerano yarusha icyo nica abantu bakwikomeye tuzoba tugiye kuraba ahubwo igituma batagomba kwakurikizwa nico kokogwa kugira kurikizwa nico gituma nivyo biganiro twari dukeneye ko binyaruka
abavuga ivyo rero mutivyo nibijanye nibikenewe
ni kibazo kirimo hemwe no mu reserve carimo mugabo kugira igihugu kive muri aka kagubu
ico nico bakiraje
mu ico covugwa mu gihe igihugu coba gifise inzego zasubiye kwizigwa
mugani vyo vuga muri ibiganiro
kuko muri ibiganiro je mbona bito bidakenewe huko hari ivyihuta kandi ico co tuma dusubira guharira
imari zindi zidahira
imbere ko basinya
cyo bwa miki kibazo ukivuga kwiye
ico kibazo cikurakuranwa co rwego
bati imyaka 5 muhutu yini imyaka 5 mututsi araba maze iminsi babivuga ko nk'umukuru
w'igihugu ico kibazo ni nka kimwe caturaze bemanda caheze kera waragihari yarusha nibiti biruma na Mandela na Nyerere na abantu bose bari bagize ati teshwa mute muri demokrasi cyo bintu ntibibaho umutuso ko mugutwara nagira imigambi myiza ashaka twara n'inyo ka 1910
tuzi yabitandukanye na demokrasi
umuhuto agomba gutwara nagira imigambi myiza
atogwe n'abanyagiho
barahebunjwe abo batutsi barahebunjwe kuri ico kibazo ntikizogaruka ntakimwe caturaze bemanda ni Somana wenyine akikigaruka abandi bose bari bakwemwe no gushitsa ntikizogaruka rero nta n'uzocika n'uko
nturereka zuza
Murakoze Jean Paul nico ndindiriye n'abatumire bawe murakoze namwe mwahisemo gukurikirana Ndorere Kazoza Jerome Ninzima ndi muraneke mubanye no muvyanyu naho gutaha
cyari kiganiro Ndorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
Barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio Ijambo Ibujumbura mu Burundi tubibutse ko muri aya makuru twababwiye ko abantu barenga ijana bazindutse bahagarikwa n'igipolisi muri zone Musaga mu majyepfo y'umujyi wa Bujumbura igipolisi kiri kumwe n'abayobozi basuzumye abafite ibyangombwa maze barabarekura bane nibo basigaranwe n'igipolisi Twababwiye kandi ko imiryango itanu niyo imaze guta ingo zayo igahunga muri karitsiye Kajaga ya kabiri muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Uko guta ingo zabo kwaturutse ku myuzure iterwa n'uruzi Rusizi muri kino gihe imvura igwa ari nyinshi. Nshuti mwese mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, nshimire na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edil Guema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.